Iyo raporo ya Amnesty International yakozwe mu bihugu 159 ivuga ko mu mwaka w'2016 Burundi bwabandanije kuba mu ngorane z'ubutunzi n'imibano ziturutse ku ndyane zadutse muri icyo gihugu mu mwaka w'2015 igihe President Nkurunziza yafata ingingo yo kwitoza ku njuru ya gatatu. Amnesty International ibona ko ibijyanye n'agateka kazi na muntu byabandanije kunyuka muri uwo mwaka w'2016 hongera habandanye ubwicanyi burobanura abantu ku giti cyabo. Iryo shyirahamwe ritanga uturorero tw'intwazangabo mu gisirikare zishwe, abantu banyurujwe, abahohotewe barezwe igufa, abanyagihugu bishwe hamwe n'abakenyezi n'abigeme bafashwe ku nguvu. Amnesty International imenyesha ko mu butungano ata muco watanzwe ku madosiye y'amwamwe yarazwi kuva mu mwaka w'2015. Muri iyo raporo kandi ishyirahamwe Amnesty International ryemeza ko mu mwaka uheze abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi batotejwe. Iryo shyirahamwe ryegeka amabi yabakorewe ku rwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi imbonerakure, igipolisi hamwe n'iperereza. Eka n'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru no gushikiriza ivyiyumviro Amnesty International isanga bwarabangamiwe n'ubwabiri mu maradiyo yari yarugawe mu 2015 yuguruwe mu kwezi kwa kabiri 2016. Amnesty International itanga utorero twamenyesha amakuru b'abanyamahanga n'imvukira bahagaritswe canke babujijwe gukora. Raporo ya Amnesty International inavuga ko amashyirahamwe yigenga yatotejwe, ifatira ku mashyirahamwe atanu yafuswe n'umushikiranganji w'intwari yo hagati mu kwezi kw'icumi n'ayandi atanu yahagaritswe by'agateganyo muri uko kwezi nyene. Mu karere k'ibiyaga binini, raporo ya Minisitiri ga kandi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko yahonyanze ubwigenge bw'abahanira agateka kazi na muntu, ubutegetsi bugomora igipolisi cirara mu bari mu myiyerekano yo gusaba ko Perezida Kabila atokwiyongera ikindi kiringo. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi nabo iyo raporo yemeza ko batorohewe na gato, aho batari bake batawe muri yombi. Muri Kongo, baba abo migwi y'inyeshamba nka Mayimayi, FDLR canke LRA co kimwe n'inzego z'umutekano z'igihugu bagirizwa kuba barakoreye ama batandukanye abasivile. Intambara ziri mu gihugu Amnesty yemeza ko zatumye abantu 500,000 bahungira mu bihugu bibanyi, naye amakambi yo hagati mu gihugu yakira abarenga 1,900,000. Ubutegetsi bwa Kongo bwagirizwa kandi kudahana. Amnesty yemeza ko abantu bari kurushi mu nzego z'umutekano n'imigwigwana aribo bonyene bashengejwe mu butungane. Mu biyaga binini kandi u Rwanda rurerwa ko rwatoteje abanywanyi b'umugambo utemewe na leta FDU inkingi. Amnesty International yemeza ko bamwe muri bo bahagaritswe barafungwa, abandi banyuruzwa kandi igipolisi canka gukora amatohoza casabwe. N'amashyirahamwe yigenga ntiyorohejwe. Akarorero gatangwa n'ak'umukongomani Epimaque Koko yakorera ishyirahamwe LDG ryo mu biyaga binini yasubijwe iwabo ku nguvu mu kwezi kwa gatanu. U Rwanda rurerwa kandi ko hari intwazangabo mu gisirikare zaciriwe izango ndagonde zagirizwa imigumuko no gucafuza ishusho y'igihugu. Mu bihugu 11 byo mu turere twa Afrika y'ubuseruko, ibiyaga binini n'ihembe rya Afrika, nubwo ibyahama leta yagirizwa bisa na bimwe, ibihugu bya Eritrea na Sudani bifite icyo byisangije. Sudani ivugwa ko yakoresheje ibigwanisho ruhonyanganda mu kwica abasivile, nayo Eritrea nicyo gihugu cya mbere cavuyemo impunzi nyinshi kubera itotezwa n'ayandi mabi menshi akorerwa abanyagihugu baho. Roger Urikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.